Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi. Hano muri studio y'inzwi muri kumwe na Joy Diane nini nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kubatwumva muri mu Rwanda abari Uganda mu karere ka Kisoro mudukurikirana atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ku isi hose tukaba live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram Twitter na YouTube ni VOA radio yacu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tanzania na Guinea Equatorial biriko bihangana n'umugera wa Marburg ushusha ukongera ukica nka Ebola. Muri Tanzania abantu batanu kuri munani mu bamaze kuwandura barashengeye. Abandi yo bose uwo mugera muri ico gihugu ba mu karere ka Kagera gahano rubibe n'u Burundi, u Rwanda na Uganda. Mu Burundi abagera kuri batanu ni bo bamaze kumenyekana ko bahitanye n'indwara itaramenyekana ifise ibimenyetso nk'ivya Ebola na Marburg. Abo se uko ari batanu baba mu ntara za Muyinga na Kirundo. Izo ntara zikaba ziri mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu kandi zegeranye n'akarere ka Kagera ko muri Tanzania ahavugwa umugera wa Marburg. Ibipimo vya mbere vyarakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu mu Burundi INSP kugira ngo kimare amakenga bibaza ko uwo mugera warashitse mu Burundi, ariko biza kwerekana ko atamugera wa Ebola urimwo, ariko hari ibindi bipimo bikirindiriwe biriko birakogwa. Muri isanga y'uno munsi turaca irya nino ivyo mugera wa Marburg. Muhinga twabatumiriye kugira ngo adufashe gutanga umuco no kwishura ibibazo vyanyu ni muganga Arsène Nzobandora, umuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga, akaba asanzwe ari n'icegera c'umuyobozi hajeje gukinga ivy'indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède. Mwiriwe Dr Arsène, kandi mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijuru rya Amerika muri isanga. Ikaze dusangira ikiyago. Ego, mu nkundire imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, umenyesha makuru wacu inairobi muri Kenya Eloge Urika Neza abanza tubwire ivyabo bantu mu Burundi bamaze guhitanwa n'ingwara ifise ibimenyetso nk'ivya Ebola na Marburg.
Bari mu mapfu ya bakumusozi umwe wa migwa muri zone ba zero muri komine Gitobe intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. N'umugwayi wa mbere yitabye Imana niho yabonetse ku munsi wa mbere acapa bukeye igenekerezo rya 2021 ku kwezi kwa gatatu umwaka w'2023. N'umukenyezi w'imyaka 42 yari yafashwe ku munsi wa mbere nk'uko abajejwe amagara y'abantu aho mu Gitobe bazemeza. Indwara yamunyarukije kuko yafashwe isaha 9 z'umugoroba acacikana isaha 10 z'agatondo bukeye nk'uko amasoko y'ijuru Amerika abyemeza. Zato kimwe n'abajejwe amagara y'abantu muri ako karere. Ku munsi wa kane hafu y'abantu babiri umukenyezi afite imyaka 47 y'amavuko ngaho nyene ibaziro hamwe n'umunyeshuri wo mu ishuri nshingiro ryo muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga ihana urubibe na Kirundo mu buraruko bw'ubuseruko. Uwa mbere yafashwe bukumbi mu gihe yari avuye gusoroma imboga hagati y'isaha 11 n'isaha 12 minota 42 ku mugoroba wo ku wa kane yari amaze kwitaba Imana inyuma yo kuva amaraso menshi mu mazuru no mu kanwa nk'uko abari bahari babyemeza. kumuhinga mwo kumutu wakane njene mwana umuige meo kuishure nshingiro jako vero mwiko mine utihi nda hafi mpaka wa Tanzania ya chika nyamaze hugezua kubitaro vzako mine gitera nye mwri onara njene usho nganjibwa magala ya wanu gavu zeko nye kuigende lera sinya kachumino munani ya liya tatuwa zahu achiba mamaraso yonge la pamaraso umyenge izuru Nimeru furwo mwike mewiko wero abantu batari bake baragize ubwoba imuyinga na cyane cyane abegereye rubibe rwa kobero Burundi buhano na Tanzania bibaza ko ikiza cha Ebola cyo bacateye mu gihugu cyangwa uri mu gera ifitani isano wa mabag uherutse gutangazwa muri Tanzania ushanganje kwa magara y'abantu bavuye busohora itangazo bumenyesha ko izo abantu biketa atari byo kubera igihugu cya Tanzania cyari cyatangaje ko cyatewe n'ikiza cy'inyonko iterwa n'umugera witwa Mabag ubushanganje bwo kubungabunga magara y'abantu no guhanya sida bwaciye bwihutira kurungika abahinga gufata ibipimo kuri uwo muntu yitabye Imana nabo begeranye Mwenyeji kiko INSP chatanze mwido ipi mwabdako zwe zere kanyeko atangwara yu mugera wa mabag change ebora ya lafis. Nikuita angazo jate okumukono nungu nyamawanga narika yezwa ushia nganji uka magara ya wanu jato uwe kwa mnongi vinakabili ukwe zirivuka. Mugitobe ya bashe ngeye bafashwe babara mu ndano mu ruhago baba maraso mu myenge y'izuru cyane cyane umwanya w'ubucikana baribwa cyane mu mutwe bafite ubushuhe burenze bongera badahwa banacika intege bakikubita hasi mu bitaro byo kumurwa mukuru wa Kirundo ku munsi wa gatanu mu ijoro habonetse wundi murwayi asebe n'izo bimenyetso nyene nk'uko amasoko y'ijwi y'Amerika yabitubwiye Iyo ngere kuhundi wiba ziro musore w'imyaka 23 yafashwe ku munsi wa kane isaimwe y'ijoro acanyarukanwa ku ivuriro rya Migwa muri komine Gashoho mu ntara bihanuru bibe ya Muyinga ihegereye no muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo nyene ijwi rya Amerika ryamenye ko hari abandi barwayi bafite bene izo bimenyetso bamaze kuhaboneka Amakuru y'u Amerika yahawe n'abanyagihugu batashimye ku mwidondoro wabo ujabona nuko abanyagihugu bamigwa banse ko abandi barwayi bahajana bavuga ko batinya kwandura iyo ndwara na bamwe mu baforoma bavuga ko izo babonye byabateye ubwoba indwara yica bukumbi munsi y'amasaha 28 uyifashe abasezeye isi biteye ubwoba kandi abantu bose batekewe n'ubwoba ubu ni kumwe mu baforoma sigura Bamwe mu banyagihugu basaba leta gufata mu minwe ikibazo cy'indwara no kurungika ibipimo mu bihugu n'amalaboratoire afite ubushobozi n'ubuhinga buruta ubwo INSP kigeje amagara y'abantu mu Burundi igituma batinya cyane nuko akarere barimwo kuburaruko bushobora guseruka bwo Burundi katari kure y'akarere ka Kagera mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania umushikanganji wa Tanzania w'amagara y'abantu umi mwalimu yatangaje kwa 21 uku kwezi ku indwara iterwa n'umugera wa Mabag imaze guhita n'abantu batanu batatu bakaba bari ku mutego kuberayo hari umurwa w'abahinga bo mu bushikanganji wacu hamwe n'abawemezi baroye mu gitobe no mu Kirundo kuraba uko ibintu byifashe tuzomenya neza ukuri nibamara gufata ibipimo maze bakabizana muri NSP ni ku isoko ry'ijwi rya Amerika mu bushikanganji bw'amagara y'abantu mu Burundi ryatubwiye umugera witere Mabag uboneka gake kandi ushobora no gufata ibikoko byo mu bwoko bw'impamvu inkende hamwe n'inguge kugera ubu nta rucanco canke umuti uvura indwara utera biraboneka nk'uko bishyizwa n'ikigo mpuzamakungu kijejwe amagara y'abantu OMS mu Kirundo kiretse ko hafashwe umwingo duhuza abanyagihugu kuramukanya bakabana mu minwe bagasabwa kuguma bakaraba n'isabuni n'amazi meza nta zindi ngingo zatangazwa n'abajejwe intwaro hamwe n'amagara y'abantu Iyi ngwara itaramenyekana yibonekeje inyuma y'aho leta itangarije kuwa 17 ukwezi kwa gatatu ko hadutse ikiza cy'ingwara y'ubukangwe inyuma y'imyaka 30 yose iyo ngwara yaraciwe mu Burundi igihugu iharuro bya bemeza zerekana ko abana baronka incanjo ku bice 90% eroje buri kaneza iruja Amerika
Eloge wili kaneza tugukengurukire twa tukugira ko inyuma iyo nkuru wadutunganirije mu mpera z'ukwezi kwa gatatu abategetsi bo muri komune ya Bugabira Intara ya Kirundo babwiye ibiro vyacu vy'i Nairobi muri Kenya ko hari uwundi mukenyezi yapfuye afise bene ivyo bimenyetso nyene vyafashe bane bashengeye bakaba bakiriko bararondera iyo ngwara itaramenyekana iyo ariyo Nuko rero reka dusubize mikro yacu muri Suède kurondera umuco ku mugera wa Marbourg muganga mwamwumvise turi kumwe ni muganga Arsène dufasha kwishura ibazo vyanyu n'ivyacu dufise ku ryuno mugera muganga Arsène rero umugera wa Marbourg ni umugera nyabaki
umugera wa Marbourg nk'uko bari baje kubivuga mu kanya no mugera uri mu mumugugi ni uja mugero tera ebola ugie kubira urabona ko bari mu muryango umwe kuko birafise ibintu byinshi bisana hanyuma rero uyu mugera umuntu awuzi kuva mu mwaka w'1967 nkuko iryo zina ribivuga ni naho watorewe ubwa mbere ni mwico gisagara cyitwa Marlborough mu Budage naho icyo gihe bari baronkeye abagwayi mu Budage hamwe no muri Serbia abo bari abakozi bari bavuye gukorera mu gihugu cya Uganda hanyuma baca bagwara bashitse muhi wabo icyo gihe rero abandi bagwaye baharagwaye bavuye hamwe n'inshuti mu muryango icyo gihe rero ibyo bari bavuye gukorera muri Uganda bari bakora ubushakashatsi ku bihimba by'umubiri by'inguge n'inkende
umuntu rero yovuga ko uyu mugera wowe watanguye muri Uganda ku inshuro ya mbere nubwo abawanduye ubwa mbere ari abo mu gisagara cya Marlborough mu Budage gamganga
mu bisanzwe ugiye kuraba uyu mugera ahantu umuntu abusanga ibikoko usangamo nizo nguge ni kiza zirandura mugabo ugiye kuraba ikikoko gikunda kuba gifite uwo mugera ni mu bisanzwe ni ubuhungarema nabwo ni buri mu bwoko bwinshi hariho ubuhungarema buniniya bw'ibyamwa nibwo bukunda kuba bufise umugera mu bisanzwe izo nguge zindi nazo zirandura uwo mugera uvuye kubwo buhungarema
murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika bamaze gushika kugira ngo dusangire ikiyago turahera kuri Janvier Tuyisenge Janvier ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga
ndagaramukije cyane Diane
guherere hega Janvier
Diane muri Kenya mu ntara ya Kisumu nari nifuje kugira ngo tujyanerere kuyo muganga
yego harakumva turi kumwe duka ku ijambo Janvier uri kuri twumvaga Janvier
ndiko ndabumva nari nifuje kuramutsa abanywanyi b'i Amerika na n'uyu mutumire
murakoze
hano nyana aho nyine iyo ndwara ariko gerageza kuyitura kuko irashindikaza cyane rwose
iramaze kwibonekeza muri Kenya hari amakuru ahari ko ihari
bamaze kumva yuko ibimenyetso bimaze kuboneka muri Uganda ku mpaka wa Uganda na Tanzania bacye batangura kupima abantu bariko barava muri Uganda n'abariko bava muri ariko bajya muri Kenya kugira ngo icyo kiza niki have gishwara hano muri Kenya
urakoze Janvier kutubwira uko muriko murawirinda ngaho muri Kenya ubwira umunsi mwiza
nanjye ndagerageza cyane rwose Diane nkaba mu gihe umunsi mwiza n'umunsi nkaba numva nishimye cyane rwose kuba mvugiye ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane reka tujye twakira na Laurent ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga yego akabazo kawe canke intererano uco tubwira naho uherereye
Laurent yaba yandikira akandi karatubisimuriro yinda mitwe hano ibimenyetso bitanu nibiye kabisa ngenge hano bya ngo tumuze kugira ngene
tete Laurent telefone yawe ntituriko turakumva reka dusabe muhinga bw'ivyuma basubiye kutuguhamagarira mu kurindira ko bagutora reka twakire Trump niko yitwa Trump ikaze ku ijwi rya Amerika niko yise kuri Facebook
alo ndabumva neza cyane
ako n'akazina witaziriye mugabo akabazo kawe naho uherereye
ya ikibazo emerereye murakoze cyane
ndi mu Rwanda.
Mhm.
Ndabumvira mu gisagara cya Kigali.
Mhm.
Ikibazo. Urabona iriya ndwara. Halo?
Turiko turakumva duga ku ijambo Trump.
Iriya ndwara ni caduka, ni nzaduka. Kandi yagaragaye mu ntara y'Akagera ihana imbibi n'u Rwanda, ihana imbibi n'u Burundi, ihana imbibi na Uganda. Ese abahanga nta nyingo barayibonera bimeze bite? Nicyo nicyo nashaka kubaza umutumirwa kuko biragaragara ko abirafata intera ariko abahanga ntabwo bakubwira hakiri kare itaratakara muri rubanda.
Urakoze ugire umunsi mwiza.
Bakayishakira urukingo.
Urakoze ugire umunsi mwiza.
Murakoze.
Muganga Arsene, mbere ko muza kwishura kano kabazo kwise Trump kuri Facebook, reka tubanze tubaze ahanini indwara ifata gute ibimenyetso ni ivyahe?
Ibimenyetso by'iyo ndwara ahanini umuntu agwara giturumbuka, akagwara afise umucanwa mwinshi cyane, hanyuma kamene ku mutwe, akagira ububabare mu ngingo hamwe no mu mitsi, akumva ko atamerewe neza, mu nyuma akaca ahongera ko rero ibyo kubabara mu nda, kugira isesene no kudahwa. Kindi nacyo arashobora kugira ni agaci no gucibwamo, arashobora gucibwamo. Mu nyuma rero ya cy'iminsi niho baca batangura kugira iby'uko bagira ku mubiri, ukabona batangwe kugira ihinduka kamera nk'uko umenga umuntu ayikora virirana ku mubiri. Mu nyuma rero niho bitabi bigeze kure umuntu aca atangura kuva amaraso mu bihimba by'indani mu mubiri, ibyo rero nibyo bikunda guhitana abarwayi.
Ayo maraso atangura aza kuva umuntu yatituye muganga hakiri kare canke bitebe bitebuka uko biri kose, nubwo yo mwitura ni zimwe mu ni hamwe muho abwirizwa guca iyo agwaye?
Kubera iyi ndwara igoreye nta muti canke urucanco ruhari, iyo umuntu agiye kwa muganga ahanini ibyo bamufasha dufate nk'ibi by'uko uca usanga bacibwamo bakadahwa kenshi, umuntu arashobora kumufasha akamuha ibyunyunyu canke ibindi baba bakeneye kubera ibyo baba batakaje byinshi, nayo ahandi benshi barokoka ni kubera umubiri wonyine uba wigwaniye. Rero iyi ndwara ahigoreye si abantu benshi ako bamaze kuyitora, abantu benshi bayigwara ku buryo dushobora usanga hariho ibyigwa byerekana neza urugero rw'abapfa, kubera ibiharuro atari byinshi bica bigora. Mugabo icyo umuntu amaze kubona kwabo barwayi bake baza baraboneka mu bihugu bitandukanye, urabona yuko abarokoka atari benshi. Urabona ko atari benshi, urabona ko ari indwara yica rwose. Rero kuja kwa muganga nta muti uvura iyo ndwara uhari birafasha, kubera iyo umuntu agiye arafasha umubiri ibyo wagiye uratakaza, hari aho umubiri wigwanira wonyine, bigatuma ibyo rero bashobora kumufasha nk'ubwo buryo.
Inkuru y'umwana isubira inyuma, bamwe mwatubwira bayandura ubwa mbere bavuye muri Uganda bakaja mu Budagi muri Marburg, ari nacyo gituma yitwa gutyo, barakize bakiyandura muri mu gihe bayandura canke yarabahitanye byihuse?
Bari bavuye hariya nta ibiharuro byinshi ntibibyerekana, mugabo hariho ibindi biharuro byerekana abandi baragiye baragwara mu bihugu bindi bitandukanye. Icyo gihe ingetrare hari ibiharuro bihari kwa bo mu Budagi hagwaye abantu bose hamwe 31, hapfuye ndwi muri abo 31.
24 barashoboye ku
24 kubera ibi bihugu biteye imbere, kubera baba bafite bijya bavuga byo haburigwa indembe
baba bafise ubushobozi buhanitse n'iri himba bimwe byo mubiri biretse gukora umuntu ashobora kuba arakoresha imashini mu kurindira ko bitoha bitende nico gituma bo ngahanye naho nahi bashoboye gukirana benshi n'ahandi ugiye kuraba ibindi biharuro byagiye biraza mu nyuma si byinshi usanga abarwayi n'umwe benshi urabona ko bapfa ibiharuro by'abantu usanga biri hagati ya 22% ku ijana na 90% ku ijana urumva mu bihugu biteye imbere usanga ari abo bafite 20% ku ijana nk'ibi bihugu bifite uburyo buke nabyo urumva umuntu yegereye 100% ikindi naco rero nuko tutokwibagira nuko benshi hariyo abapfa umuntu atazi icyo abisha nico gituma ibi biharuro rero bigoye kugira kubera bifatiwe ku bantu bake
muri wa mwanya mwatubwira ingene igenda iraba kumeneka umutwe kuyogwa kugira iki akenshi abahitanwa nayo ibahitana mu kiringo c'igihe kingana gute bamaze kuyandura
uwo mwanya uragoye kuko usanga biva ku mubiri w'umuntu nawe ukuntu ubumeze n'ukuntu wigwanira hamwe n'uburyo baba bafite bwo kumufasha kuko nk'aba anye dufate nk'ubu nk'umuntu yaba yafashwe atakaza ibyunyunyu n'amazi menshi mu mubiri ibyo byonyine byo bishobora guhitana umuntu mu mwanya mutoya urumva biva n'uburyo uwo muntu aronse bwo kuvurwa mugabo ugiye kuraba ryari sinasubira inyuma gatoya umuntu ugiye kuraba ryari umuntu agwara iyo yanduye bifata imbere y'uko atangura kurwara nk'uwo wanduye biri hagati y'iminsi ibiri n'indwi zitatu mugabo benshi bagwara hagati y'iminsi itanu n'iminsi icumi
icyo kiringo kirasanzwe ku bamenyereye iby'indwara kirihuse kirabayabaye kiri hagati na hagati
icyo kiringo mu bisanzwe muw'uwo mwanya uwo mwanya yuhakwa kuba muremure kuko akenshi uranabyibagira n'uko muba mwarahuye nicyo gituma ari byiza rero ko umuntu mu gihugu baza baramenya nk'izo ndwara ziyo ziriko ziragenda bakaca babwira amakuru abantu bakamenya nk'ubunye waba uri umaze iminsi uri mw'ubwo burere buba burimo izo ndwara kugira ngo batangwe kurwara umuntu abyiyumvire kare
dufate uno munsi ku wa mbere Juvenali arafashe uyu mugerara wanduye ejo aciye ahura na Yusina aca bufata ubwo nyene canke aza kuwanduza iyo awumaranye umwanya muremure
aza kuwanduza iyo amaze kurwara ataragwara ntiyanduze
murakoze cyane
kuko kwandurana aho ugiye kuraba benshi bandura abo baba bagiye nk'abo baba ariko barakora ahantu hari ibyo bikoko biba byanduye cyangwa nk'abantu baba bahuye n'abo bantu baba barwaye bagahura n'amaraso cyangwa ibindi bivuye mu mubiri w'umuntu aba arwaye nicyo gituma rero muri icyo gihe ni ukuraba nk'abantu baba bavura abarwayi nabo nyine bakikingira
yego murakoze cyane muganga Arsene Nzobandora duce dusubira ku mirongo ya telefone twakire uyundi mugwi w'abantu baturindiriye turahera kuri Idrissa Bakungu Idrissa ikaze ku Jugi Amerika no muri Isanga
murakoze cyane
Idrissa mugabo utuvane muri yo parleur kuko bica bitugaruka ko uvugije hejuru telefone biratugaruka ko katumena amatwi bikamena n'amatwi y'umutumire wacu
yego
uherere ga Idrissa
murakoze cyane imirire yane Kigali mu Rwanda
akabazo kawe kwa muganga Arsene twagutumiriye muri Suede
murakoze cyane kuba bamudutumiriye twashaka kumenya byinshi kuri ubu burwayi bumaze kuza turashaka katwe nashimba ko mu Rwanda ubwo burwayi butari bwaza ndamwisabira ngo aduhe informasiyo yose ukuntu ubwo burwayi bufatwa n'ukuntu twabyirinda nawe nimwenyamwibariza ngo haba harabaye amahugurwa benshi ku baganga bo mu Rwanda nibarinda nabindi nkamubaza ngo natugereranyiye ibimenyetso bya corona cyangwa ibura cyangwa n'iyo mugire w'umuraza uko awufata n'uko twawirinda n'uko twirinzira bigira yaje imbere tukabasha kuyitsinda biradusaba iki kugira ngo tubashe gutsinda uyu mugira wayo navuga nongera kubaza ngo uwo mugira ku bana bakiri batoya tuvuge niba abana bakivuka niba ushobora kubandura cyangwa n'izindi ngaruka twatuma twakwirinda uyu mugira nongera nkasaba abanyarwanda bose tugashyira hamwe tukirinda uwo mugira
urakoze Idrissa Kigali muratwumva tankumanzi imyitsu yawe cuyirindira ku radio deka muganga murumvise utubazo kwa Idrissa mu mwishure
yego namushimira kubibaza abajeje ingwara nkuko mwabyumvise kunifata biragoye gutandukanya n'izindi ngwara nyinshi zigenda ngaho kuko ibyo gushuha cyangwa kumeneka umutwe cyangwa urashobora kubitwara ufise iyindi ndwara itewe n'iyindi migera nicyo gituma rero ahanini ikintu nyamukuru ku gice kiraba abantu bajejwe gutunganya amagara y'abantu ni uko baba bafise bagerageza kurondera amayinite de surveillance nk'ubu hagize indwara z'ibyaduka byiza bakaba bafise abantu bakurikirana baza barapima bakaraba indwara ziri mu barwayi baza kwivuza aho niho umuntu ashobora gutora n'izi ndwara naye ahandi bigitangura biragoye gutandukanya n'izindi ndwara cyane mu kuzirinda akenshi nk'uko nabivuze aho umugore umuntu usanga muri ibyo bikoko nayigeze kuvuga buhungarema izo nguge ni ukuraba abantu baba bakora n'ibyo baba bakora ahantu hashobora kuba harimo n'ibyo bikoko kuko umuntu akagira n'ubushakashatsi akaraba indwara ziri mu ibyo bikoko umuntu asanga bihari nawe rero iwacu usanga ari byo bigora kenshi nta bushakashatsi dukora bifata uburyo bwinshi mugabo nibaza yuko byo byategereza kuba mu bintu ibihugu biza bitwararika kugira ngo umuntu aba azi ibiza biri kubyatembera mu gihugu bishobora gutera ingorane ku byerekeye amagara y'abantu hanyuma rero icyo umuntu yakora mu gihe hari habonetse umurwayi arwaye meningite indwara ikintu cya mbere umuntu acakora ni uko abo barwayi baburira ahantu umuntu abakurikirana kandi bataba bari babanganya n'abandi barwayi hanyuma ababavura bakaba bafise nabo ibikoresho byo kwikingira kugira ntibandure hanyuma nicyo nyamukuru ibikiriho uko umuntu akurikirana akaraba indwara ziba ziri ko ziragenda kuko ikibazo turonka kenshi ni ibyaba abantu bapfa dufate ntitumenye neza ibyabishe kuko ibipimo tuba dufise si byinshi naho ufata ibi bipimo by'indwara bisanzwe usanga kenshi tutabipima ngo tubone abantu benshi indwara barwaye akenshi turavura kubera turabye tutereka turashire kuri uyu muti turabe ko batora mitende urumva iyo bakize n'ibyiza iyo badakize naho ntitumenya tuti iki kintu cyabahitanye niki nk'abajya ubona bashobora kugenda mu bitaro bashushe bafise ibindi bimenyetso hari n'abo baba bagize amayinfekisiyo ashika mu maraso akaba ariyo abahitana cyangwa bakaba bahitanye n'ibindi ndwara ibyo rero bisaba yuko ibihugu byitunganya umuntu nato bashobora gupima abantu bose baba bafite mbere n'ibyo bimenyetso akaza arapima napima bakeye kugira ataramenye indwara zihari mu gihugu rero dufate nko mu bihugu byose baba bafite amalaboratoire nasiyonale boshyiramo umwe n'ibyo bintu bakamenya n'ukuntu babifinansa kuko urumva hari aho bizinda ku barwayi ugasanga ntibabirishe ngo niyo n'ibyo bipimo kugira umuntu amenye ibiri ko birarengana ibyo byo bari bo butunganya bakaraba bagategura mu buryo bukoreshwa nitewe inazio kukwiki ya ni mbara kibazo jiko zira genda genda mgeo
mbega muganga tuvuze hari utubazo dukenya mutarishura Idrisa mugabo munkundire mbanze ncishe mu gwanje muvuze gupima harya mupima gute ino ngwara ya Marburg mufata maraso mufata amate mufata iki
hari ibipimo byinshi mugabe igipimo gisanzwe gikoreshwa n'ibipimo umuntu apima amakanda yo mugera bijya bakoresha na PCR niko bita analyse ya PCR ahandi nawo umuntu aja gukoresha ibyo kuraba abasoda mugabe ibyo abo basoda nabo umuntu aza kubagira haciye umwanya munini mugabe yugirije mu ico gipimo amakanda iyo migera ibyo bitora hakirika
nuko mpava ndakurenganya nka kubaza ivya karere utajeje kuko udeje karere ka Kalmar muri useruko bwa Suède mugabo urafise abo mukorana mu gihe cha misi yose mu gihugu cy'u Burundi abariyo bakugira ko nko mu Burundi canke mu Rwanda ivyo byo gupima uyu mugera bikwije mu vyivyuma aha makuru gufikira
n'ivyo bipimo mu bisanzwe ugiye kuraba iki gice cyo muri Afrika kijejo kurikirana ingwana zandukira kuva aho atanguye kubibiza bya Ebola ni baragerageje kugira ba bigishe abantu bakora mu n'ibyo byo gupima ingwara baragerageje kugira bigishe ko bo menya ibiri gusuzuma n'ubu bwoko bw'ingwara nibaza yuko ntihenze ko ibihugu byinshi byarungitse abantu baja kuvyika nibaza rero ko ni Burundi barahari sinzi ukuntu bangana ariko mu Rwanda ndabyo ko bahari kuko hari n'abo duhora duhurira mu nama zimwe zimwe zibera ngaha ku mugabane w'Iburayi
akabazo rero ka Idrisa ko kumenya ingene mwitunganije ingene muhagaze abahinga kugira ngo mushobore guhangana na kino kiza ubona
abahinga bama bariko baratoza kuko n'ibi bihugu usanga ata muntu n'umwe barigera bahabona bagwa iyo ngwara usanga hariyo abantu bakora ku izo ngwara kuko turazi yuko iyo zibonetse zituma hari ibibazo byinshi rero hariho abashakashatsi nk'ubu unye baragerageje dufate hari imiti bigeze kugerageza kugira abavure Ebola kome umugero uri mu muryango umwe bariko barayigerageza kugira barabe ko uwo gukora na gatoya nico kimwe n'incanco ari incanco zibiri bakoresha mu gucandagisa ibya Ebola na zingine bariko barazigerageza mugabe ugiye kuraba incanco zerekeye uyu mugera wa Marburg hariho ibyigwa biriko biraro naho bikiri kure hariho umushakashatsi akorera ngaho Marie Zambe ndazi yuko afise ikigwa ariko aragira ca ibipimo bifata kibanza ku bantu bakeyi vyerekanye inyishu zishimisha ubu hasigaye rero ko bazobugerageza ku bantu benshi kugira barabe yuko tworonka urucanco
Idrisa mutundi tubazo ya badije yabajije ivy'abana bakiri bato no mugera urabagira umutwe
iz'abana bakiri bato kubera abana bakiri bato badatemberera mu ivyo bica umuntu ashobora kwanduriramo sa abana benshi batoye mugabe ugiye kuraba ko umuntu yandura nk'ubundi umubyeyi wiwe yanduye nabo nyene ntikiyoza kurandura
hanyuma ga muganga hariho abandi batrindiye mugabe ubanze duce tujanirana n'aka kabana umubyeyi abafise inda y'ibungenzi bigashika kagwara Marburg umwana arayivukana canke nti ntawe bisabisaniye kuhana hano yo mugera biciye mu vyenumwa
ibyo onye nk'uko nababwiye ivyese abantu benshi bamaze kugwara ingwara hari ivyigwa byinshi bikenewe kugira nk'ubu onye nk'ibyo by'uko umubyeyi ashobora kwanduza umwana ari mu nda nk'ibyo byigwa ntabihari mugabe ugiye kuraba ugiye kuyumvira uko umugera wandura biri mu maraso nticobuza ko umwana nawe ashobora kuyandura mugabe urumva nta byemezo tubifitiye kuko nta bushakashatsi kurara kugira ngo turare kwiyumvira yotuma umuntu yandura
murakoze cyane muganga Arsene Nzobandura dusubiye ku mirongo ya telefone duhereye kuri Nestor tuse Nestor na Bibi ariko turahera kuri Nestor niwe yatanze Bibi Nestor ikaze ku ijwi ry'Amerika
atakumva kuva
uherehe ganese ito
yemereye mu kibitoki mu buzumbu carugombo mu Burundi
kibitoki carugombo havugwa mate
emuhapuka amahoro meza cyane
amananasi araboneka ndazi ko ariyo agwiriye yo na matomati
ema nubutse ko turapuka ni moto kazi ko turanca ko tuyapakiye nyinshi
nuko rero nagutumiriye muganga Arsene Nzobandora ni umuganga wo mu Burundi ariko akorera muri Sweden kugira ngo ashobore kukwishura utubazo dutandukanye ku kiza cha Marburg virus ya Marburg akabazo kawe
anzu ndamukiritse uwo mutumire muganga
arakumva
mire
eko cyane hanyuma kewe nagira mbaze turamenyereye hadukibiza hanyuma abaganga bakatanga inama y'ukungena abanyagihugu bo kwifata kugira ngo ibyo biza kumbure nibirandagate ngo bifate umubare mwinshi nagira mbaze muganga nti none mbega umunyagihugu yo kwifata gute yo gira isuku iyihe kugira kumbure yirinde uwo mugera w'iyo ndwara ntumufate icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma ikibazo kigira kabiri nagira muganga umbwire mbe hariho rukinga iyo ndwara kugira ngo nirandagate mu gufata bene gihugu ibibazo byanjye nibyo murakoze
urakoze Nestor uri musumiza ngaho mu rugombo ariko Nesito Nesto guma ku murongo ko ndatwe mu Burundi mutatwumva kandi bimwe mu bibazo wabajije muganga ari yabyishuye ariko ankundire ace ku masonga kwishure ukiri ku murongo wa telefone muganga
nibaza ko byo rucanco nta ruhari mugabo ari hizo bahora bagerageza bigeze gukoresha kuri embora kugira barabe yuko kome kuri iyo migeri hakwa ni gusa ivyo nya aho bazikoresha kugira bagerageze n'andi urucanco nye n'izina ruracari mu vyigwa bariko baragerageza acari umwanya mugabo bikorwa biguma bitenge hanyuma ivyerekeye kwikinga naho iyo hamaze kuboneka abagwayi ni ivyuko umuntu araba abantu bamaze kugwara ari nk'indwara umuntu atazi ni kugabanya abantu baraba abo bantu kugira ngo umugira ntubandanye urandagata hanyuma iyo ari abantu benshi bafashwe hari aho bishobora gukenerwa n'uko n'ako karere umuntu avuga ati mwaka karere tugabanye ibyo ruja n'uruza kuva mwako karere mugabo urumvise igihe biba byashitse kure hafatwe abantu benshi icyarimwe hariho uburyo busanzwe buzwi bw'ukuntu umuntu akinga indwara zandukira ni ibintu bwo kugabanya abantu aho hafi yabo baba bafashwe mugabo si byiza rero nuko umuntu aza kugara ibice binini y'ibyo sindabikunda ni ibintu byo kuraba ukuntu iyo ndwara iba yifashe umuntu agafata n'inkingo bijanye kuko hari aho abantu bashobora kujana ibishobisho ugasanga iyo hadutse indwara bugaye igihugu tose cyangwa igice cy'igihugu abantu ugasanga bishwe nk'ibindi badaheza bari gushobora iyo ndwara ari kwica benshi gusumba rero ibyonye n'ibintu byo kuraba kuko biba byifashe umuntu agafata inkingo bijanye arabye n'ubushakashatsi aho buba bugeze mu icyo gihe mugabo ikintu cya mbere nyamukuru ni uko umuntu agabanya abantu baraba abo bantu baba barwaye bagakingira n'abakozi bo kwa muganga bakabaha ibikoresho bakoresha kubera ibibyo birazwi yuko benshi bandura iyo bariko bakora kuri ibyo bikoko bifise deficio migera canke iyo bariko bita abo bagwayi baba bagwaye kubera ukoze ku maraso canke ibindi biva mu mubiri kwabo bagwayi niho abantu bandu baba ababaraba bakaba bake hanyuma ibisigaye umuntu ashoboye kwikingira akoresheje ibikoresho ibyo umuntu aba yambaye ariko aravura bijya umuntu ashyira ku ntoki ukuntu yifuka ukurumva hariho ibintu bigoye nk'abantu bavura abagwayi n'ibyo bihugu by'iwacu urabona hari aho uhitana impuzu wambaye utahana imuhira urenza kwitaburiye rero iyo ugiye izo mpuzu wazi zagiye kwimigera nawe ushika bimuhira ugahereza nicyo gituma nk'uko mwabibonye igihe abantu bagwaye ubwa mbere no mu bihugu biteye imbere bagwaye bakora kwa muganga bacabagenda bahereza inshuti zabo muhira rero no kubiraba nk'ubu bunye iyo hateye ingwara meni zizi bizaduka umuntu abantu babikoramo bakabarondera ibikoresho bikwiriye n'impuzu bambara n'ibindi byo kwikingira hanyuma bakahama nabo nyene bagerageza kwimenyereza niba tuje kwimenyereza yuko ingwara yabindiranye bakaba bafise ibi by'uko bagategura indwara zitaraza kuko mw'ibyo bihugu byacu turazi iri uko mu bikoko bimwe bimwe naye n'izo ndwara zirahari si ukuvuga yuko ari byaduka bivuye ahandi akenshi biza bivuye ku kuntu abantu twigenza cyangwa ibyo tuba turiko turakora tukaja nk'aho hantu iyo ndwara iri ariko aravuga kare muri Kenya muri Kenya iyo ndwara yigeze kuhaboneka naho nyine mu 1980 hamwe no mu 1980 n'ibindi hafashwe abantu batatu gusa niyo myaka yose ni ukuvuga yuko iyo ndwara muri ibyo bihugu by'iwacu irahari mugabo akenshi abantu ntibagwara kubera ntibagenda ngo baje aho hantu mene iyo migira iri nk'ibyo mubwo buhungarema twebwe mu mico yo ngaho iwacu iby'ubuhungarema si cyane hariho abandi mu bindi bihugu bya Afurika usanga babujya canke babukoresha ibindi abo rero niba uco usanga akenshi byoroshe kubwira abantu twebwe abandura akenshi babivuye ku isanga
yego murakoze cyane Nestor nibaza ko akumaze inyota muganga Arsene Nestor turacari kumwe Nestor yagiye ariko nibaza ko inyesho yayumvise Billy ikaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga Billy uratwumva ego Billy ikaze ku ijuru rya Amerika uherere ga Billy
ndi Kigali ndi ya Kigali
akabazo ka ego akabazo kawe
ikibazo ndi kwibaza ko yenda kubwira ibimenyetso by'indwara ya Marburg wumva biba bimeze nk'ibya Ebola ubundi bwose Ebola yiyoberanyije nka kuriya korona yagendaga yirinduranye ese ubwo imiti ivura nkani Ebola ntabwo yavura iyo Marburg cyangwa urukingo rwayo ntabwo rwakingira iyo Marburg
urakoze utubadije uri hutwo tubazo gabire
ni mu mujyi wa Kigali
urakoze wowe Kigali uratwumva reka inyishu irindire ku iradiyo yego muganga Arsene utubazo twa Billy i Kigali
yego ngahanye mu radiyo migeri ibiri itandukanye yavuye kwihindagurika hanyuma ku byerekeye ibyo kuvura nayo nk'uko ari imiti yageragejwe kuri Ebola kubera haba hariho ukuntu iyo migera isa n'isa hariho imiti ubona yuko ishobora gufasha nawe iyo miti ihari no muri Ebola turazi yuko izifasha atari byinshi cyane naho ishobora gufasha mugabo no muri Marburg OMS yaremeye yuko umuntu ashobora kuyikoresha iyo bikenewe ni kontanza hamwe iyo miti umuti ubu hari mu bisanzwe ni umuti ubuza yuko umugero ushitse mu mubiri akenshi uvuye mu ucuga umugwirirana rero mene iyo miti ifasha kugabanya iryo gwirirana ry'imigera rero nayo itayibuza rwose iragabanura umuvuduko iyo miti rero OMS yaremeye ko umuntu ashobora kuyikoresha no kuri Marburg iyo bikenewe nk'uko tubizi rero akamaro ukuntu ushobora gufasha nk'ijana ku ijana nayo ibyo nabyo akenshi birabya naho iyo ndwara iba igeze kuko akenshi ikibazo cy'izi ndwara iyo umuntu yanduye ibyica umuntu si ukuvuga ko umwe si ukuvuga ko iminsi yose yicwa n'iyo migera kuko urose umugera mu mubiri imibiri yacu uko ikoze ikigerageza kuyigwanira rero iyo yigwaniye nayo itegura ibintu byo kugerageza guhagarika iyo migeri ibyo bintu nabyo iyo bibaye rero mu kajagari nabyo nyine ibyo birashobora gutuma umuntu ahwe kuko akenshi rero bitegereza yuko iyo uwo mugera ushoboye kuwumarana umwanya munini
bicabituma rero n'ibyo nuko kuntu umubiri ukora kugira wigwanire hadrama kajagare rebyo nazo rero n'ibintu bikora bikorana rero bishobora gutuma umuntu aremba kuko akaje kenshi akenshi umuntu ntamenya nibigeze ko tamenye igi n'inkoko rero iyo bigenze nabwo asanga umuntu aritaze hari nawe usanga n'imigiri ye yamaze guhera mugabo ukuntu umubiri akajagare kabaye mu mubiri kagaca gatuma rero ibi bihimba by'umubiri bikomakomeye nk'umutima cyangwa amasigo bidasubira gukora neza
hanyuma akabazo kabiri ko kumenya nimba ngo nka kujya Ebola gira hindagurika ugasanga Ebola yavuze COVID ngira ngo nimba nta mubeshe yagiye irahindagurika n'amazina kazi arahindagurika ubwo Ebola ngo ubwo Marburg yoyo ntiyo bayaragiye irahindagurika ivuye muri Ebola gushika hizoshika nga
Oya ni migere ibiri itandukanye naho nahiri mu muryango umwe si migere yagiye irahinduka dufate nk'ubu ngo Ebola ihinduka icyo na Marburg
itandukaniye hega muganga igasahe igasusha
urumva ukuntu umuntu agaragaza kuraba imigera uko ibimeze akenshi umuntu akunda kuraba amakanda yayo nabyo nukuri biragoye gusigura mu kirundi rero hariho rero ugiye kuraba amakanda y'iyo migera hariho ibice binini usanga bimeze cyo kimwe n'ibindi usanga bitandukanye
umuntu
ahanini kugira gituma tuvuga ko biri mu muryango umwe rero usanga hariho ibintu byinshi bisa hamwe n'ibindi biteye bidasa
hariho wari wadusabye nibaza ko Ernesto yasabye ashimitse avuga ati mutubwire kugira ngo tumenye ingene tuyikumira tuyirinda nk'umuntu avuze ati Ebola ihanahanwa gutya hanyuma Marburg nayo igahanahana gutya mwotubwira uko izo ndwara zibiri zihanahanwa kugira ngo twumve n'ingene umuntu ashobora kuzirindira icyarimwe zose bivanye ku buzima
ubusanzwe nk'uko nabivuze no kuraba iyi migera tuyisanga he ibikoko bya mbere bibika n'ibya buhongare na bunini bunini bumwe bugize yama ujya turaze kuri iyo migera ukunda kuba bugifise rero no kuraba abantu ba hariyo abakorayo bashobora kuba babukoramo kubera ubushakashatsi rero abo bategeze kumenya ukuntu bakorana n'ubwo buhungare mu kuntu baba bariko igihe baba bariko barakorana nabo bariko barakora kuri bwo bamenye ukuntu babyifatamo nawe ibyo nibaza ko atari ikibazo twe ntabashakashaka kuri kumva buhungarema nimba ntihe rero hariyo n'abandi usanga bakorera mu bisanzwe ibikoko biba byapfuye cyangwa biba byageze iki nk'ubunye nk'abantu usanga bafite nk'ibikorwa byo mu ishyamba aho baba ari amashyamba manini cyangwa n'andi ibintu biba byapfuye gutyo si byiza kujya kubikora ko cyangwa kugira utikingi ahandi hantu umuntu yandurira ni ibiryo uko hariho umugwayi hariho wamaze kwandura ukuntu iyo turiko turabafasha nk'ubunye ugasanga ibyo yadashwe cyangwa avuye amaraso bikubwiye ko niyo umuntu akenshi yandukira ibyo rero no kuraba hariyo nk'umuntu agwaye ibintu umuntu atabiri ni ukuvuga yuko ntitura duheba abacu mugabo no kugabanya abantu babaraba ukabuze ibi bintu tutaramenya neza ariko uyu wunye ariko aramuraba ntitugice tugenda imiryango yose ngo tugiye kumusuhuza hanyuma ngo umuntu wese aca ava atwara mu mihano yagiye bitaramenyekana neza ni byiza yuko haba bakeye abo bari hafi bashobora no kuba bamaze kwandura mugabo bataragwara akaba aribo baguma bamuraba abantu ijya mico y'iwacu yuko ucusanga abantu benshi bagiye kumuraba hanyuma umwaka nk'izo ndwara zandukira rwose umwe atagenda atwara akatutwara mu muryango ejo akazotwara ku kazi ibyo rero nibyo bihugerageza nk'ubu unyuzi yuko hari ikiza kiri mu micungararo iyo hari ikintu utaba uzi neza ugafata mene ubwo buryo bwo kwikingira
murakoze cyane muganga duce dusubira ku mirongo ya telefone twakira Jean Paul Ricardo ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherehega Jean Paul
rereye mu Rwanda mu karere ka Nyagatare
akabazo kawe kwa muganga Arsene Nzobandura twagutumiriye
ikibazo nashaka kumenya kuri iyo ndwara kubaza ahantu bitandukaniye na Ebola
aho bitandukaniye kweri yabyishuye mbwa reka tukureke muganga umusubiremo Jean Paul Urindirinyisho kumbure ntiwagikurite ku radio yawe muganga mwishure mu minota mikenya gucyo nabadufatiye mumva hino mu njahe bumve aho Ebola itandukaniye na Marburg
nuko nababwiye umugera urahafa gusosa ni uri mu muryango umwe hanyuma ikindi naco ni ibimenyetso mu bisanzwe bya Ebola na Marburg bihakwa kumera co kimwe kuko benshi bagwara bafise umucano mwinshi bakameneka umutwe bakagira izo ngorane zo mu nda hanyuma rero iyo ibyo bya bimaze kugira akacazi ibyo kuva amaraso haba mu mubiri cyangwa mu bihimba by'indani mu ku ruhu cyangwa mu bihimba by'indani mu mubiri mu bisanzwe ugiye kuraba nicyo gituma izi ndwara nk'uko nababwiye bigoye kuko izi ndwara z'imigera n'abo ufasha ayandi ma infix asanzwe ibyo bimenyetso akenshi urabigira niho bigoreye ofe tuza kumenya yuko ari imigera ya Ebola cyangwa Marburg wari watangiye kuvura ibindi cyangwa wari wiyumvire ko ari ibindi nicyo gituma rero abantu babijejwe bajejwe amagara y'abantu nukwama bari bakurikirana ibyo bintu bakamenya indwara ziri mu karere nk'ibinye n'ibyiza by'uko MS nka Tanzania bica bibwira abajejwe amagara y'abantu mu Burundi mu Rwanda muri Uganda bakamenya ibiri ko biraba nk'ubunye hagize umuntu agwara yahora mu ico gice kiri mu iyo ndwara umuntu ariko aramuvura akamubaza yaronsi ayo makuru akamenya yuko mu byaza gusuzuma cyangwa ibyaza gufata kugira abantu bikingire ibyo akaba yabishize mu mutwe naye ahandi ibimenyetso nk'uko nayo babwiye byinshi birasa n'izindi ndwara kuko nawe ubwo urwaye malariya isanzwe uza gufata ushuha cyangwa umeneka umutwe cyangwa ubabara mu ngingo urumva kugira uze kumenya ko atari malariya ari ibihinye uza kubimenya ari uko haciye igihe ari uko watanguye dufate nk'ibyo byo kuva amaraso cyangwa kugira urumva rero igikuru nyamukuru ni iyo umuntu aronse umugwayi akaraba uyu mugwayi hari ahantu yoba yahora mwako karere baza bafise uwo mugera ibyo rero ni n'amakuru akomeye rwose umuntu ategereza kuzarabazanya hamwe n'ibi nababwiye by'uko umuntu ategereza kugira ibiryo gucungera indwara ziba ziriko ziragenda yari ikintu kibaye nk'ibindi n'ibyiza bakoze yuko hari abantu babonye bishwe n'indwara batazi bakaca bakira bakaja gupima icyo nicyo kintu umuntu ategerezwa gukora umwanya wose mu gihe abajejwe amagara yabo
yego murakoze cyane ngira ngo Jean Paul aratahuye yuko Ebola ari mu vyara wa Marburg niko twobifata kugira ngo vyorohe cyane birafitaniye isano rya hagufi na hagufi hanyuma ga muganga hari muri rusange aho uno mugera umaze kwibonekeza muri kahise kuva ya myaka matubwira abantu bakiva muri Uganda gushika bagende mu Budagi ni ku migabane yose Amerika hehe na hehe aho umuntu amaze kumva ni hehe
umuntu agiye kuri abo bantu bagiye baragwara mu myaka itandukanye dufate nko igihe batangura kubona ubwa mbere aho hari mu 1967 mugaziye ntibisigura yuko atabantu baba barapfuye imbere yawe umuntu ntabimenya ntanikubera umuntu yatomboye akagwara abantu baba mu ibyo bihugu umuntu afitiye uburyo bwo kubisuzuma naye ahandi ugiye kubirava abantu bagiye baragwara bose bari bafise isano ry'uko bamwe n'abagwara bageze mu bindi bihugu wasanga bari bavuye muri Afurika iraho twovuga yuko iyo ndwara iri muri aka karere kuko nk'ubunye ugiye abandi bantu bigeze kugwara hari abantu batatu bagwaye bo muri Afurika y'epfo abo nabo basanzwe bagwaye bavuye muri Zimbabwe iyo bibaza yuko abo bari banduriye muri Zimbabwe abandi nababwiye n'abajya bagwaye mu 1987 hamwe na 1987 abo hagwaye abakenya hagwaye abantu bari muri Kenya batatu aho naho rero mva bibaza yuko ari umuntu yari yagwariye hiyo mugabo wundi muntu bigeze kubona yagwaye atabuye muri Afurika hari uwagwaye mu 1990 agwarira mu Burusiya mugabo nawe yari yagwaye yanduriye muri laboratoire y'ubushakashatsi urumva usanga ari ahantu bariko bigira iby'ubushakashatsi bujanye n'imigera usanga rero
naho urumva nta nibaza ko yari ibyo bariko barasuzuma hanyuma ntibabikora neza ubwiye kubiraba rero icyo benshi bahurira ko nawe wasanga ari uwagwariye muri Amerika ubundi akagwarira mu Burundi wasanga benshi bagwara bavuye mu bihugu bya Afurika ibihugu bya Afurika bamaze kubitoramo ni Uganda, Kenya, Tanzania, Ghana, Zimbabwe na Afurika y'Epfo barigeze kubisanga.
Umuntu yumva ivyo muvuze ivyo bihugu bitandukanye mutubwira ico twa kwita ama condition abafavoriza yuko iryo herekana ryo mugira rihaba yovuga ko ari nk'ivya na hari ibi
ikintu cya mbere cyo kugira ni ukuraba ibyo bikoko icyo giko ibyo bikoko bisanzwe biba uwo mugera biwufise ntahantu hari bwa buhungarema bumwe namye mvuga bwa buhungarema bunini iya sinzi ukuntu babwita mu Kirundi hari ubuhungarema burimo imice myinshi ya burya hariyo bwo usanga ari bunini rwose usanga butandukanye na burya dusanzwe tubona rero ibihugu ico byinshi ibyo bihugu bihuriramo ni ibihugu birimo mene ubwo bungare
murakoze cyane twakire na Augustin Noble ni nawe acatubera umukunzi wacu wa nyuma twakire muri sanga ino munsi Augustin ikaze kuje kuri Amerika mu ntara ya Rutana akabazo kawe kwa muganga wihuta ko dusigaranye iminota mike cyane turakumva duga ku ijambo wihuta
abana bati ubutokira mbaje muganga mbaje kumurambuka cyane
unyarutse kuko usigaranye amasogonda make nka ku tugaca dusuzera nawe
nkora mu kubati ubutokira n'ibimenyetso mirango ko n'ibimenyetso
cy'ubuhobozi sindakumva neza Augustin ngo Ugista, kino kibazo yacishuye tugutumira gusura kumva kino kiganiro kuri wezi tata Kaburungu Radio ya Tuvewa Kaburungu kwa mugira umunsi mwiza mu Rutana kwera umwanya tujanye twari kumureka akakwishura ariko urasura kucumva yacishuye ugira umunsi mwiza ego muganga Arsene Nzobandora akajambo kanyuma mutekereye abariko baratwumva nakahe
agajambo kanyuma nashaka gutekereye abariko baratwumva ni uko kuzerekeye ibyo gutunganya amagara y'abantu izi ndwara z'amaho kandi tuzoguma tuza turabona izi ndwara z'imigera uretse ko zimwe ziza ziraza izindi zimara akanya agahengwe nibaza yuko ibihugu byacu byogerageza mu gihe biba biri kubitunganya ibyerekeye amagara y'abantu bakaraba yuko bugira urwego rugerwe mene ico gisata rukama rufise ibintu ubushakashatsi bugezweho hamwe no gushobora gupima izo ndwara kuko kugira ushobore gukinga mene izo ndwara bisaba yuko ushobore kuzipima ukazimenya zitaranda gapfa hanyuma ugashobora rero gufata ingingo bijanye kugira ushobore gukingira abantu abarwaye n'abandi banyagihugu umuntu abajejwe
murakoze cyane
hano batayikorera abariko baratwumviriza
murakoze cyane gose muganga Arsene Nzobandora nkibutsa yuko muri umuganga arangura imirimo yiwe mu gihugu cha Suede mu muhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga mukaba musanzwe muri cigera c'umuyobozi ajeje gukinga iz'indwara zandukira mu karere ka Kalmar ku museruko bushira uburengero bwa Suede ejo ijwi rya Amerika n'iryongera kubituma ko muze mutwitabe nk'uko mwabikoze uno munsi mutugamburukire kugira muze gutanga umuco ku bibazo bitandukanye biba biri bivugwa mu gisata c'amagara y'abantu
muri bikeyi dushoboye no kuri tugabisangira n'abandi
turashimye cyane ku ijwi rya Amerika abandi dushimiye ni mwebwe nshuti bakunzi marimu duteza amatwi muri rya nino ku isi turashimiye abo twashoboye gusangira ikiyago bakabaza ibibazo bitandukanye Kuri mikro muri studio y'indwi ku ijwi ry'America mari kumwe na Joy Diana ni nahazwe ni jo nabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri isanga 10 umunsi mu mvaca ryi shingiye cyane ku mugera wa Marbourg umaze kwibonekeza muri Tanzania no muri Guinée Equatoriale nshimire vimva mutima Nadia Nadia Taha hamwe na ingenieur Hélène bari kumwe mu hinga bw'ivyuma ni wo batumye amajwi abashikira aho mari ko muratwumviriza muherereye tubifurije kubandanya muri ni gwa mu byo muri mwo byose ahanje turongera mu biganiro byacu biri imbere.